murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Mwiriranwa amahoro nshuti z'ijwi rya Amerika tubahaye ikaze muri gahunda y'iwanyu mu ntara muri kumwe na Jeffrey Mutagoma abarengera ibidukikije mu Burundi bahangayikishijwe n'ahazaza h'umujyi wa Bujumbura
imvura iragwa ugasanga igisagara cyose cyuzuye amazi ni kubera iki ni kubera igisagara kidatunganijwe neza birakwiye rero yuko abajejwe gutunganya igisagara basubira bakinga gushasha ingene iyo myuzurira itosubira kuzira haba
uwo ni Diomede Mujojoma kuri rimwe mu mashyirahamwe arengera ibidukikije mu Rwanda ho urukiko rw'ibanze rumaze gusubika urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba naho hano muri Amerika abagize inteko ishinga amategeko baraye bunamiye Depute John Lewis aya makuru n'ayandi ni mukanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi mbere yuko tubagezaho amakuru iwanyu mu ntara ariko reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanze tugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi Aloise
ishyiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR ryarimuriye impunzi z'abanye Sudani y'umanuko ziri muri Uganda Mukindi kibanza gitekanye nyuma yaho habereye intureka yatewe n'ubusuma bw'ibifungurwa izo ntureka zabaye ku itariki ya 13 z'uku kwezi kw'indwi aho rwaruka rwawo mu bwoko bw'abanuwa gwibiye ibigori by'abarimyi bo mu bwoko bw'abakuku ipalo rina mu buraruko bwa Uganda abasore batatu bafise imyaka iri hagati ya 16 na 18 barishwe Abandi ndwi barakomereka hongera haturirwa n'utuzu amajana 280. Hasere yahisemwo kwimura impunzi z'abanye Sudani zirenga amajana 7 mu gutinya ko uhava haba ukwihora. Umutegetsi wo muri leta ya Mali yatangaje ko umurwi w'abakuru b'ibihugu bya Cote d'Ivoire, Ghana, Senegal na Niger bategekanya gushika i Bamako muri Mali ku munsi wa kane aharangwa uruhagarara rwa politike. Ibi bitangajwe inyuma y'iminsi 5 intumwa 15 zarungiswe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO zinaniriwe kumvikanisha perezida wa Mali n'abanye politiki batavuga rumwe nawe perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita ahanzwe n'umuhari wiswe Mouvement du 5 juin umaze indwi zitari nke mu myiyerekano yatangwe mu ntango z'uku kwezi ihitana abantu 11 n'abandi 158 bamaze gukomereka abatavuga rumwe nawe bamusaba kuva ku butegetsi kuko ngo yananiwe kunagura ubutunzi gutuza ibiturire no kurwanya intagondwa z'abayisilamu bamaze imyaka 8 bahungabanya umutekano w'igihugu
Washington ijwi rya Amerika
abashinga amateka ba Misiri kuri wa mbere baratanze uburenganzira bwo kurungika abasirikare hanze y'imbibe inyuma yaho perezida Abdel Fattah al-Sisi avuge ko ashobora kurungika inteko mu gihugu kibanyi cha Libya Perezida Sisi yamye agabisha ko mu gihe inteko za leta ya Libya yemewe na ONU zokwegereza igisagara cha Sirte ashobora kurungika abasirikare biwe kumvo z'umutekano w'igihugu ciwe Misiri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu hamwe n'u Burusiya bashigikiye uruhande rwa Khalifa Haftar ruharanira kwigarurira Tripoli mu gihe leta ishyigikiwe na ONU ifashwe mu mugongo na Turukiya ibitero bibiri by'abatalibani byabereye mu ntara ya Kunduze mu buraruko bwa Afghanistan byahitanye abasirikare ba leta bashika ku 8 n'abandi bakomeretse mu gatondo ko kuri uyu wa mbere Esmatula Muradi avugira iyo ntara yavuze ko n'abatalibani 13 basize ubuzima muri uko gutana mu mitwe kwabereye mu mihana ya Shinwari Ibitero by'abatalibani bibandanya mu gihe leta ya Afghanistan ibandanya kuremerwa na Amerika ngo itanguze vuba bwango ibiganiro n'abatalibani leta ya Afghanistan yamyidogera abatalibani ko bikwega mu biganiro byari bitekanijwe gutangura mu kwezi kwa gatatu ariko birasiba akatari gake Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano amashyirahamwe 11 y'Abashinwa akora ubudandaji kubwo kuba afise uruhara mu guhungabanya agateka k'ubwoko bw'inkehwa z'aba Uyghur. Ayo mashyirahamwe yarabujijwe kuronka ibidandazwa biva ku butaka bwa Amerika. Amerika cyo kimwe n'ibindi bihugu byo mu burengero bw'isi ndetse n'abaharanira agateka ka muntu bagirije Ubushinwa kuba bwarakumiriye bwongera bugira nk'imbohe hafu muliyoni w'abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uyghur mu burengero bw'intara ya Xinjiang ayo mashirahamwe yagirizwa kuba yarifatanije na leta y'Ubushinwa mu guhohotera ubwo bwoko kubukoresha ibikorwa biruhije kubafunga kivunga kubakuramo n'amakuru atari ku bushake bwabo umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Amerika Mike Pompeo mu ntango z'uku kwezi yavuze ko ibikorwa Ubushinwa bukorera ubwo bwoko birenze ugutahura kw'ikiremwa muntu ariko Ubushinwa urahakana ibyo byagerije
urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho aya makuru mbibutse kwimukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri waeshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru noneho iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara y'umunsi tuhere mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali rwasubitse urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umutekano mukuru w'igihugu uregwa yabwiye abacamanza ko adashobora kuburana atunganiwe mu mategeko ubushinjacyaha burarega Colonel Tom Byabagamba icyaha gishya cy'ubujura mu mpera z'umwaka w'2019 ku rwego rw'ubujurire yahanishijwe gufunga imyaka 15 no kunyagwa impeta za gisirikare Eric Bagirubusa yari mu rukiko
Sambiri ni minota 20 zo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo Colonel Tom Byabagamba yaragejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu murenge wa Kagarama mu mujyi wa Kigali yararinzwe bikomeye kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga abasirikare bamurinda kandi bose bafite imbunda Colonel Byabagamba bamuzanye mu modoka itwara abafunga ifunze hose nyuma yo kumufungurira gasohoka mu modoka umwitegereje ku masura nanutse yaje mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi iranga imfunga zifungiwe muri gereza za gisirikare ndetse n'agapfukamunwa gasa n'ak'abasirikare bamurinda n'amapingu ku maboko yerekeje mu cyumba cy'urukiko yambaye inkweto za plastike z'ibara ry'ubururu ubusanzwe zimenyerewe mu mazi umusirikare umwe mu bamurinda yari amutwaje igikapu cy'amadosiye umucamanza yamubajije umwirondoro we maze arangije amumenyesha icyaha cy'ubujura aregwa Colonel Byabagamba yabwiye umucamanza ko atemera icyaha Colonel Byabagamba wari wenyine atunganiwe mu mategeko yabwiye umucamanza ko adashobora kubura natunganiwe mu mategeko yabwiye umucamanza ko atazi icyateye abanyamategeko bamwunganira kubura mu rukiko avuga ko yibwiraga ko ubushinjacyaha bwabamenyesheje ko bagomba kumwunganira Bwana Michel Habimana uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko atazi niba abanyamategeko bunganira Colonel Byabagamba barihuje n'urubanza kuko ngo ubusanzwe yarabahamagaye kuri telefone abamenyesha umunsi w'iburanisha umushinjacyaha yabwiye urukiko ko ari uburenganzira uregwa yemererwa n'amategeko kuburana yunganiwe keretse igihe nawe yashaka kwiburanira maze asaba ko kubufatanye n'ubwanditsi bw'urukiko mu nyungu z'ubutabera urubanza rwakwimurwa ku yindi tariki abanyamategeko bunganira Byabagamba urukiko rukazabamenyesha gusa mu kiganiro yagiranye na Maître Valérie Gakunze umwe mu mwunganira ngo yabwiye umushinjacyaha ko kubera kandi kazi kamuzitiye muri iyi minsi byaba byiza urubanza rw'imurwe ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi gutaha kwa cyenda Colonel Byabagamba yabwiye umucamanza ko we yumva ntacyo bimutwara ubushinjacyaha n'abamwunganira bakazumvikana ku gihe bazaboneka kuko we ngo igihe cyose bamushakira arahari nubwo ntacyasobanuye ku cyaha cy'ubujura Colonel Byabagamba aregwa amakuru agera ku ijwi rya Amerika aravuga ko iki cyaha gishingira kuri telefone yafatanywe muri gereza ya gisirikare afungiwemo kandi ubusanzwe telefone zitemewe kubafungwa iyo telefone bikekwa ko ariyo yashoboraga kumufasha mu gutoroka gereza ya gisirikare Colonel Byabagamba wahoza kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umutekano w'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu kwezi kwa kano uyu mwaka igisirikare cy'u Rwanda cyari cyatangaje ko kizamurega ibyaha cyisi ibyaha by'inyongera ngo yakoze afunzwe n'ibyaha igisirikare cyavugaga ko ari bishya ibyaha byo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo n'ibyaha RDF yavugaga ko Colonel Byabagamba yabikoranye n'abandi bantu bamwe b'imbere muri gereza afungiwemo ndetse n'abandi bari hanze yayo Colonel Byabagamba ahoza akomeye mu ngabo z'u Rwanda mu minsi ishize nibwo we na muramu we General Frank Rusagara bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu Rwanda kibahanisha gufunga imyaka 15 n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare kuri koroneri by'abagamba bisunze amategeko baregeye urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba basaba ko igihano bahawe cyateshwa gaciro yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014 ku isonga rezwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi guhisha nkano ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose maze rumuhanisha gufunga imyaka 21 no kunyagwa impeta za gisirikare ku rwego rwa kabiri koloneli by'abagamba na general Rusagara bajuririye ibihano maze mu mpera za 2019 urukiko rw'ubujurire rubahanisha gufunga imyaka 15 kuri burumwe no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare kuri koloneli by'abagamba ni mu gihe mu bujurire bwe koloneli Tom by'abagamba yagejeje ku rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uretse no gusaba gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'u Rwanda anasaba gusubizwa mu kazi koloneli by'abagamba burana hakana ibyaha byose akavuga ko azira ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki akavuga ko nyirabayazana ari amasano afitanye n'abahoze ari inkora mutima ku butegetsi Perezida Kagame abereye ku isonga avuga ko ubutegetsi bubumuhatira kwitandukanya n'abari ko akabyanga akavuga ko ari kidashoboka muri abo hari bwana David Himbara wahoze ari umujyanama wa Perezida Kagame mu by'ubukungu mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bimwe mu bihugu bikomeye byavuze ko koroneri by'abagamba na muramu we General Frank Rusagara bafunzwe bazira ibikorwa bya politiki izo mpande zose zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda zigashimira intambwe nziza y'iterambere Perezida Kagame amaze kugeza ku Rwanda mu myaka amaze arutegeka ariko zikanamunenga ko yashyize ingufu z'umurengera mu gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe iburanisha ritahari zakomeza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuje mu Burundi abaturage bo mu ntara zegereye imipaka y'icyo gihugu n'u Rwanda by'umwihariko babeshejweho n'ubucuruzi basaba abategetsi b'ibyo bihugu byombi gusubukura umubano nk'uko babibasezeranije. Ibindi turabyumva muri inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Diane Nirinahazwe.
Amajambo abacuruzi yo ku mipaka yo mu buraruko bw'u Burundi bifuza ko yoshirwa mu ngiro na yashikirijwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na yatangajwe na Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Perezida Kagame aherutse gutangaza ko igihugu arongoye gifise ubushake bwo kunagura imigenderanire imaze iminsi yaratosekaye hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Shingiro nawe yavuze ko ubushikiranganje aramutswa mu Burundi bugiye gusubiza u Burundi ku ikarata y'imigenderanire. Niko kumenyesha ko azokwihutira kunagura iyo migenderanire mu karere no mu makungu hari nyuma y'ibisikanya n'uwahora atwara ubwo bushikiranganje ku ntwaro ya Perezida Petero Nkurunziza n'amajambo yatanze umwizero ku bacuruzi bo mu ntara zegereye imipaka ivyo bihugu bibiri bihana nko mu ntara ya Kayanza bavuga ko bahoze bashimisha ababagana mu kubaha ubwoko butandukanye bw'ico kiribwa. Umwe muri bo yarungikiye ubutumwa ijwi rya Amerika avuga ko bashimisha abaguzi mu kubaha ibiraya bizimbutse. Yagize ati ivyo vyashoboka kubera bicangurira hagati y'ibiraya twiyimburira mu Burundi n'ibindi twarangura mu gihugu cy'u Rwanda bita Ruhengeri. Arongera akavuga ko ibiraya vyagumye biduga ibeyi kuvaho bitagishobokeye abacuruzi kubirangura mu gihugu cy'u Rwanda. Imyitwarariko ni nk'iyo mu ntara ya Kirundo kuva mu mwaka w'2015 amayira yo mu mazi yorohereza ubucuruzi bayabaye yarugawe abahura bakora umwuga wo gusoza abantu n'ibintu mu biyaga vya Rweru na Cohoha baratakaza ubuzi. Aha twokwibutsa kandi ko mu myaka itanu iheze habaye imidogo idasanzwe no mu ntara za Cibitoke na Rumonge. Muri izo ntara abarimyi bahora bashorera mu Rwanda umusesekara w'ivyamwa bivuye mu rumonge n'itomati zivuye mu cibitoke barabuze isoko yagutse vyanduruka bibaburira ko gucyo bahagarika igo rudandaza sabacuruzi gusaba kira neza uko gushaka kukunagura imigenderanire kw'abategetsi Burundi n'u Rwanda. Imwe mu miryango yunze ubumwe mu mpande zose z'ivyo bihugu imaze kubwira ijwi rya Amerika kwicizere cyo gusubira kubonana n'ababo ciyongereye. Abo banyagihugu bakifuza ahanini ko ivyavuzwe n'abategetsi Burundi n'u Rwanda vyova mu majambo bikaja mu bikorwa bati nanke ka vyoshoboka habaye ibiganiro hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu kwisonga hakaza abakuru bavyo ari bo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
Tugume mu Burundi nanone ku nkuru irebana n'ibidukikije abaharanira kubirengera mu Burundi baravuga ko imitunganyirize y'umujyi wa Bujumbura iri mu biwutera kugira isuku nke. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gervais Ndirakobuca yari yasabye abatuye uwo mujyi kuwukoramo ibikorwa by'isuku rusange. Mugenzi wacu Orian Itangishaka yavuganye na Diomede Mujojoma ukurishyira hamwe ACP riharanira kurengera ibidukikije ku kibazo cy'isuku mu mujyi wa Bujumbura.
Ikibazo cy'isuku mu gisagara cya Bujumbura aha mbere no vuga gihagaze mbere na mbere ni kubijanye n'inge ni gisagara cyonyene gitunganijwe aho usanga amakanivo atunganijwe ukuntu ugasanga nizitoya imvura iguye ugasanga ubwo nyene ziciye zuzura ego ugasanga n'amakaritsiye na nyene uko atunganijwe ntibituma isuku riba novuga rigarukirwa uri kuraraba amazu ingene yubakwa nta buryo bwo kugumya amazi nta buryo bwo kubika imicafu ivyo byose biratuma isuku novuga libarike mu gisagara egome.
None kuri mwebwe mubona icokorwa ari kihe muri kano kanya inyishu yo bariye?
Inyishu ya mbere nuko gisagara bomenya ko isuku ari bo ba mbere riraba twese tugahimirizwa kugira isuku umwe wese aho aherereye. Hanyuma icya kabiri tugakingira ibi novuga ibidukikije ibikikije igisagara imyonga ihanamiye igisagara cyangwa mu gisagara tukaraba ingene tuyikingira neza imisozi ihanamiye igisagara tukayikingira neza ntitubandanye noneho tubonona n'ibyari bisanzwe bihari. Hanyuma icya kabiri naco nyamukuru kiza cyuhirira kuri uko kumenya gukingira ibidukikije ugusukura igisagara kijanye rero no gutunganya neza igisagara. Muri iyi minsi imvura iragwa ugasanga igisagara cyose cyuzuye amazi ni kubera iki? Ni kubera igisagara kidatunganijwe neza. Birakwiye rero yuko abajejwe gutunganya igisagara basubira bakiga gushasha ingene iyo myuzurira itosubira kuzira haba aramakanivo agacibwa manini akwiye kandi no kubiharuro bituma amazi atireka ahubwo amazi abandanya afata inzira akagenda. Hanyuma ikindi naco nuko nabubaka nyene bohimirizwa na leta n'ikigo novuga n'igisata kijejwe ivyo kubaka umwe wese ariko arubaka akamenya amazi azova kwibati ryiwe azova ku nzu yiwe ahazoja kuko twese nitwayarekura akaja muri ayo makanivo azohwana n'ayandi menshi acagenda yuzuze ya makanivo naho azoba ngana kungana gute kizoba ikibazo kuko hazotegerezwa kubi iyo myuzurira nyene. Ni ukuvuga rero umwe wese ahari amenye n'inzu yiwe amenye amazi ava kuri iyo nzu yiwe iyaja ego aho ngombye kuvuga gushiraho burya buryo bwo kureka amazi n'imiburiburi hakagenda makeya ayategerezwa kugenda nyene mugaba yapfuye ku mazu yose agafatwa hanyuma akabikwa ntiho buri cyakoreshwa nk'ubukoropa nk'ukuvomera amajaride abafise amajaride kwoza imiduga eka ni vyinshi yoshobora gufasha mugabo atagiye konona.
Mushinga nahe Diomede Mujojoma turabashimiye cyane ku kanya mu Hayira Dijwi rya Amerika.
namwe murakoze cyane.
Tugarukiye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagize inteko ishinga amategeko baraye bunamiye umudepite wo muri Leta ya Georgia, John Lewis, yimpirimbanye uburenganzira bwa muntu akaba aherutse kwitaba Imana mu mpera z'icyumweru gishize, yari afite imyaka 80 y'amavuko. Inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Madeline Hart, turagezwaho na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana uri mu Rwanda.
Uyu mugabo wahoze mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuka mu muryango w'abahinzi wishyuraga ubukode bw'inzu ku byo bejeje. Yigaragaje cyane mu nkundura yo guharanira kureshya kw'abazungu n'abirabura imbere y'amategeko mu myaka y'1960. Kuva ku mbwirwaruhame yavugiye mu mujyi wa Washington DC mu 1963 mu myigaragambyo yaharaniraga ubwigenge n'imirimo kuri bose, kugeza ku yo yayoboye muri Leta avukamo Alabama mu 1963 mu rugendo rw'imyigaragambyo rutazibagirana rwavuye mu mujyi wa Selma rugana mu murwa mukuru Montgomery muri Leta ya Alabama. John Lewis yarahondaguye bikomeye kimwe na bagenzi be. Muri iyo myigaragambyo, Lewis yangiriza igufa ryo ku mpanga ubwo bari bahanganye n'ingabo za Leta mu kiswe icyumweru cy'amaraso. Icyegeranyo gikubiyemo amakuru n'amashusho by'uwo munsi cyashyizwe ku rubuga rw'Inteko Ishinga Amategeko ya America, House.gov, cyerekana ubugome ndengakamere bwarangaga bo muri Leta zo mu majyepfo batifuzaga na gato ubwisanzure bw'abirabura. Cyihutishije ahubwo itorwa ry'itegeko ryo mu 1965 ribuzanye ivangura rishingiye ku ruhu mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'urupfu rwa Depite John Lewis, hari abatangiye gusaba ko ikiraro cyitirirwa Edmund Peters cyahindurwa kikitirirwa ahubwo John Lewis. Edmund Peters yahoze ari umusenateri n'umusirikare ufite ipeti rya General de Brigade muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gice cy'amajyepfo cyari cyaritandukanije na Leta zo mu majyaruguru. Edmund Peters yayoboraga umutwe witwa Ku Klux Klan muri Leta ya Alabama, utarifuzaga na gato ko abirabura bagira uburenganzira bumwe n'ubw'abazungu, ko ahubwo bakomeza kuba abacakara. Lewis yahagarariye Leta ya Georgia mu nteko ishinga amategeko kuva atowe bwa mbere mu 1987 kugeza apfuye. Yashizemo umwuka ku wa gatanu w'icyumweru gishize, nyuma y'amezi hafi arindwi asuzumwe kanseri y'urwagashya yo ku rwego rwa kane, anarwo rusumbya izindi ubukana muzibaho. Steny Hamilton Hoy ukuriye abo mu ishyaka ry'abademokrate mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, nawe yahaye icyubahiro Lewis kuri uyu wa mbere. Depite Hoya yavuze ko Lewis ari umudepite w'indashyikirwa n'umuhanga ufite inararibonye, wari ugifite umuhate n'icyizere yahoranye kuva mu busore bwe. Hoyer avuga ko Lewis atigeze atezuka ku ntego y'urubyiruko rushaka impinduka kandi rwizera ko izagerwaho. Uyu mudepite Hoyer ukomoka muri Leta ya Maryland yasoje agira ati, yari icyitegererezo cyacu, yatwerekeraga, yari inshuti yacu na mugenzi wacu. Nk'uko nabivuze kuwa gatandatu ushize, yasize icyuho mu mutima w'Abanyamerika. Mu kiganiro umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yahaye televiziyo CBS, Nancy Pelosi yavuze ko yakoranye na John Lewis imyaka 33. Pelosi yabwiye umunyamakuru wa CBS Gail King ko Lewis yabateraga gutekereza cyane mu buryo bunyuranye, cyane cyane ku birebana n'ubwisanzure, ubutabera n'uburenganzira kandi kuri bose. Pelosi yanagaragaje Lewis nk'umugabo ukunda igihugu cye. Ku rundi ruhande, amafoto yashyizwe ku rukuta rwa Twitter agaragaza abakozi bashyira igitambaro kijimye ku muryango w'ibiro bya Depite Lewis ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko, babyanditseho ubutumwa bunyuranye. Itegeko riteganya ko abademokrate bo muri Leta ya Georgia batanga umukandida wo gusimbura Lewis bitarenze umunsi umwe w'akazi nyuma y'itangazwa ry'urupfu rwe. Komite ishinzwe kugena uwasimbura uwapfuye yatangaje batanu bazahatanira umwanya we mu matora azaba mu kwezi kwa 11 uyu mwaka.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika, tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uko. Mu mateka habayeho twayiteguriwe na Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Umunyamerika Neil Armstrong yabaye umuntu wa mbere wakandagiye ku kwezi ubwo hari ku itariki 21 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 1969 hari saa 8 n'iminota 56 za mu gitondo ku isaha ya GMT. Nyuma y'iminota 20 gusa icyogajuru yarimo kimaze kururuka agikandagiza ikirenge hasi Armstrong yari yamiriye ati iyi ni ntambwe nto ikozwe na muntu ariko n'umwitangirizwa ukomeye ukozwe n'inyokomuntu kugira ngo ayo mateka yanditse atazibagirana. Armstrong yafashe amashusho akoresheje icyuma gifotora yari yitwaje yahise atangira gufata amashusho bwangu ndetse n'ubutaka bwo kuzanira abashakashatsi yabikoraga yihuta atinya ko yasabwa gusubira mu cyogajuru. Nyuma y'iminota 19 mugenzi we Edwin Aldrin nawe yarasohotse bagendagenda basimbuka ku kwezi ndetse bahashinga n'ibendera bahashize urubaho rwanditseho amagambo akurikira bati mu kwezi kwa 7 umwaka wa 1969 abantu bavuye ku isi bakandagiye bwa mbere ku kwezi itwaje turi intumwa z'amahoro z'inyokomuntu. Amagambo yaraherekejwe n'umukono wa Perezida Richard Nixon wa leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida Nixon yabavugishije kuri telefone ababwira ko bahesheje ishema abaturage bose ba Amerika ati ubu nibwo bwa mbere umuntu uri ku isi avuganye n'uri ku kwezi.
Urakoze Venuste Nshimiyimana hani naho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yegeranijwe na Mokhbili Yabaro mwagezwagaho na Jeffrey Mutagoma. Umunsi mwiza kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Oh,
yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika